Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
Miro mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazema no makuru kuri no mugoroba gizo n'ingengo nkuru nkuru zikurikira Abana b'abakobwa barenga ibihumbi amajendwi na mirongo itatu bafise imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'ine baronkejwe urucanco rwo gukinga indwara ya kanseri mu gwinjiro rw'igitereko mu bice bitandukanye by'igihugu aho hari mu isekeza ryo gucandaga ryatanguye kwa mirongo ibiri n'icenda ndamukiza uyu mwaka ibyo n'ibiharuro by'imfatakibanza ku minsi ibiri ya mbere y'urwo rucanco bitangwa n'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga ku mutumba buringa zone gihanga komine anda aborozi baho barasaba ko imitungwa vyabo vyoronswa urucanco rubikingira indwara ya suna ibangamiye inka muri ico gice c'intara ya Bujumbura ni mu gisekeza ryo kuronsa urucanco inka kugira zikingirwe suna yo mu rusato ryari ritegekanijwe mu ntango zinondwe mu gihugu cose byavuye ryongorezwa mu ndwi za kubera ingorane zivuye kwikena ry'ibitoro nayo mu mupira w'amaguru umugwi Aigle Noir watsinze Vitaro wa penalty 7-6 mu nkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma c'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu izo nkino zabaye kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku kibuga citiriwe intwari I Bujumbura nayo mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri umunsi tuvuga ubumuga bufatira mu bihimba vy'irondoka vy'igitsina gabo aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo muri ano makuru mugira mushikirizwe na Kristalize Harerimana ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubentwari tuyahereye mu gisata c'amagara y'abantu abana b'abakobwa barenga ibihumbi amajana indwi na mirongo itatu bafise imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'ine baronkejwe urucanco rwo gukinga indwara ya kanseri mu gwinjiro rw'igitereko mu bice bitandukanye by'igihugu aho hari mu isekeza ryo gucandaga ryatanguye kwa mirongo ibiri n'icenda ndamukiza uyu mwaka ibyo n'ibiharuro by'imfatakibanza ku minsi ibiri ya mbere y'urwo rucanco bitangwa n'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga ubona ko ari hafi ibice mirongo irindwi ku jana vy'abana bari bitezwe mu bana barenga umuriyoni umwe n'ibihumbi mirongo itanu na kimwe bari bitezwe mu kiganiro urongoye umugambi PV yahaye Radio Indundi kirituwe kuri uyu wa kabiri muganga Jean Claude Bizimana ntahakana ko hari utugorane twabonetse ariko agahumuriza abana batashoboye kuronka urwo rucanco ku mvo zitandukanye ko bazoca baruronswa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu canke mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu kurikira muganga Jean Claude Bizimana
kubana umuriyoni n'ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana abiri na mirongo ine na batandatu twari twiteze mu minsi ibiri gusa twarashoboye gucandaga abana ibihumbi amajana indwi na mirongo itatu n'umwe n'amajana na babiri twashikanye ibice mirongo itandatu n'icenda n'ibice icenda ku ijana twizeye yuko twongeye ku biharuro vy'uyu munsi w'ejo heze tuzosanga twashitse ku ihangiro igihugu cari cihaye co gucandaga n'imiburiburi ibice mirongo umunani ku ijana turavye muri rusangi nta tugorane twigeze twibonekeza uretse gusa mu ntango ko hariho hamwe hamwe amakarata baha abana bacandazwe yashitse atevye mugaho naho abavuzi bari bavyiteguriye barabandika ahantu hama izo karata zagiye gushika mu masaha ya saa sita saa munani nk'uko mu gucandaga ahanini twacandagira ku mashuri ni ukuvuga abarezi bukeye bakiri babaha ayo makarata nta ngorane vyateye uturi tugorane n'utugorane aho abana bamera nk'abatinya gashinge kubera bavuga ati karambabaza harabonetse n'abana bamwe bavuga ati abavyeyi batubujije mugabo tubasiguriye bakavuga ati twumva vyumvikana hama n'abavyeyi dushoboye kuronka amatelefoni abavuzi barabatelefona bakabasigurira aho byo byarashitse tugasanga urucanco ntigwabashikiriye ubuvuba bwango tugomba gukora isuzuma twisuzume turabe ingene isekeza ryagenze hama aho hose abana batashikiriwe tuzoheza dusubireyo tubacandage dutegekanya ko tuzobikora muri uku kwezi nyene turimo mu mpera canke mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu
ku mutumba buringa zone gihanga komine mpanda y'intara ya Bujumbura aborozi b'inka baho barasaba ko ibitungwa vyabo vyoronswa urucanco rubikingira indwara ya suni ibangamiye inka muri ico gice bavuga ko iyo ndwara yibonekeza cane cane mu mezi nka ya buri mwaka ni mu gisekeza ryo kuronsa urucanco inka kugira zikingirwe suna yo mu rusato ryari ritegekanijwe mu ntango zinondwi mu gihugu cose ryavuye ryongororezwa mu ndwi za kubera ingorane zivuye kwikena ry'ibitoro Gasoro Ejide Nahayo avuye aho ku mutumba Buringa
Aborozi bavuga ko ubwoko butandukanye bw'iyo ndwara bwibonekeza muri ico gice ca zone Buringa kimwe mu bice vya komine Mpanda birangwa mu cana aborozi b'inka imvo zigwirirana gizo ndwara aborozi bavuga ko ko baruko haburuja n'uruza rw'ibitungwa kuborora bazere nka kuri iyo mutumba zivuye ahandi
ahe Buringa haraboneka isuna yo mu rusato haraboneka ni isuna yo mu kanwa turiko turaraba hari bice b'inka zimaze kugwara ahe Buringa ni gice kirimwo ibice bibiri bikorora no kudandaza rero hazi nka zivuye mu mihingo myinshi nubwo twatwara kandaze ugasanga hari zije zivuye mu mihingo zishobora kwa zizazizanye migera ugasanga iziwacu nazo ziranduye
nibaza yuko zivyandura hanze zizipa hanze zinjira ngira nico nizo zizana iyo ngwara kuko ubundi twe nitwaye tuyimenyereye ikibazo kituhanze kabisa
nihazwi na zigitigiri cinka zigwaye indwara ya suni yariyo yose kuri iyo mutumba ariko aborozi twayaze bafata iyo ndwara nk'ikiza gutyo bagasaba ko zocandagwa mu maguru masha
nikiza na karanda bozicandaga zitaragira gufatwa bo nyarutsa bagashiramo ingufu bakanyarutsa n'uno munsi bakaba batanguye cyangwa n'ejo bagacha batanguye zigahurira nk'ahantu bakubaka zigahurira ahantu bose ntiyagire n'umwe asigara adacandaje
kuva ku munsi wa mbere w'inondwi ubushyiranye bujeje ubworozi bwari bwarikiye abanyagihugu kwitabira isekeza ryari ritunganijwe mu gihugu ryo gucandaga inka indwara ya sone yo mu rusato isekeza ryari kumara iminsi itanu ariko mu nyuma ubwo bushikiranganje bwavuye bumenyesha ko iyo sekeza yongururijwe ku munsi wa mbere w'indwiza kumva bwavuze ko ari ingorane itumwe nibura ry'ibitoro kugira ivyankenerwa bishobore gushikanwa aho candaga ibyo bitungwa hagataho aborozi bo bakabona ko iyo sekeza ririko rirateba
uravye kuva mu kwezi kwa mbere kwa kabiri inka zaragwaye isuna yo mu kanwa haruneza kwa iyo mu binono ngiye kuraba burero n'ubu hariho ahantu inka zigwaye isuna yo mu kanwa ndetse niyo mu rusato ubunye ziko ziragwa iyo rero bikaba nko mu kwicumi kwicumi na kabiri byari kuba byiza gusumba kuko naho inka igwara yaracandazwe ntisinzikara
zijya mbere mu Burundi hatunganya isekeza ryo gucandaga inka kugira zikingigwe indwara ya suna yo mu rusato nko muri 2023 isekeza nk'iryo rikaba yaratunganijwe aho bushikiranganje bwatangaje ko inka zigera ku 250 arizo zari gucandagwa mu zaho zari intara za Cankuzo Ruyigi Bubanza Bujumbura Cibitoke Gitega Kirundo Makamba Muyinga Rumonge niyaho zari intara ya Rutana aho Buringa bamwe mu borozi bavuga ko bahitamo kwikora ku baganga b'ibitungwa iyi nka zabo zifashwe na umwe mu bwoko bwo muri iyo suna
Ejide nahayo harabuze umuco mu bikorwa bimwe by'ibitaro vyitiriye umuganwa Rudoviko Gwagasore ivyo biri mu cegeranyo cakozwe na Sentare ikurikirana amatungo ya leta mu kwezi kw'icenda umwaka uheze kwitunganywa ry'ivyo bitaro cerekana nk'ibura ryujejwe ishingo rwa ryiba vyakorewe muri ivyo bitaro bamwe mu bashinga amateka batangazwa n'ingene hoba ibibazo nk'ivyo ku bitaro bikoresha ubuhinga bwa none ivyo bita digitalisation mu gifaransa bakibaza ubwoko vyukure ubwo buhinga budakoreshwa umushikiranganje w'amagara y'abantu yishura ku bibazo by'abashinga amateka kuri ico cegeranyo kuri uyu wa mbere yavuze ko atari bisata vyose bikoreshwa muri ubwo buhinga wakabona ko imbere yuko bishigwaho hakwiye ko abari muri ico gisata batahura ico vyoba bishiriweho kuri ubwo buhinga arise ndayizeye
ico cegeranyo cerekana ko ibitaro vy'umuganwa Rudoviko Gwagasore biterekana ingene ivyaranguwe bishingurwa ivyo bita archivage mu rurimi rw'igifaransa kwa makuru ajanye n'igisata cakira abakenyezi bibungenze atabikwa ku munsi ivyegeranyo vy'amanama akogwa bitaje abona kandi bidatanga n'amakuru ajanye n'ubutunzi iruhande y'ivyo hari n'ibisata bidafise imashini nyabwonko zikwiye abashinga amateka bakerekana amakenga ko ivyo bibazo bitovugwa mu gihe ivyo bitaro vyerekana ko bikoresha ubuhinga bwa none ivyo bita digitalisation Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama ashinga amateka
impamvu digitalisation Shihaba no kugira ngo gestion y'ibintu bimwe bimwe igende neza none na archive ntayo none digitalisation iyi les mobilisation les quoi je vyose wapi kuko amakosa arimo twabonye lo constat ivyo babonye byateza kuba byaraheze kete ni digitalisation idakora canke ni mba certain service yone ni informatisation ntabwo ari digitalisation informatisation sans kuko yemu biragoye
umushikiranganje wa magara y'abantu asigura ko ubwo buhinga buhari ariko atari mu bisata byose akavuga ko imbere yuko byose bija muri ubwo buhinga hakenewe kubanza gutahura kubakoresha ubwo buhinga intumbero ibyo bisata bigiye muri ubwo buhinga ibyo yisera conscience
digitalisation nibyo irahari ariko lo paquet qui a été digitalisé sios et twavuze njanye na collecte des données via système d'information sanitaire turavuga ama dossier médical njanye na open clinic aho dushaka kubona abagwayi baje kwivuza bagiye mu consultation imiti baronse na facturation urumva ko ivyo kabisa mu bitaro hose biriyo ariko kandi ariko inyuma mvuge nti la digitalisation oui mugabo la conscience nayo twishyira imbere hateza kwanza kuba conscience na patriotisme kugira abantu bumve ko kundi igihugu bakora umwuga bajejwe
mu kurindira ariko uwo mushikiranganji ahamagarira inzego zijejwe kugenzura ibikorwa by'amavuriro n'ibitaro kurushiriza gukora igihowa cabo ku mwanya ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwerekana ko ibitarindwi by'igihugu byose bikoresha ubuhinga bwa none ibyo bita digitalisation muri byo harimo ibitaro byitiriwe Muganwa Rudoviko Rwagasore
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacu tuyabandanirize muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera aho bamwe mu badandaza baho bidogera ihinguro ry'ibinyobwa Blardi abo badandaza bavuga ko bategekwa kurangura ifanta kugira bashobore guhabwa ibinyobwa byambiye ibyo bakabibona nk'intambamyi kuko ifanta zitanyobwa cyane bakabura amacupa yo kuzirangura mu gihe ibinyobwa bindi byo babinyarutsa abo badandaza basaba kwizonziti zizokugwaho kuko bariko bavuga ko bakorera mu guhomba aho mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera twakura Jean Nahimana
nkuko bishikizwa na bamwe mu badandaza b'ibinyobwa vya Brarudi ukuba iryo shira hamwe ribategeka kurangura n'ibinyobwa by'amafanta igihe cyose bahawe inzoga zibiye ricanke za Amstel izo zambiye nizo zitangura guhera kubera ko zihurumbirwa cyane kandi muri kino gihe ziboneka ari nke cyane iyo ziheze rero intonde zo gusubira kubaronsa inzoga zamaze gusohoka ngo ntibashobora kuronsa izo nzoga kumva z'uko atabidaje byo kurangura n'amafanta baba fise abadandaza rero bakavuga ko baca babihomberamwo nariryana nyanzoga zitaboneka imisi yose kandi niyo bazironse bazihabwa ku rugero rudashimishije mu gihe benshi muri bo bavuga ko bapanze inzu badandarizamwo bagategerezwa kuriha amakori iruhande y'ukubesha imiryango basabishira hame Brarudi guhagarika kubategeka kurangura ibinyobwa vya fanta ahubwo bikarangurwa n'abashaka atagahato kagiyemwo mukamenya ko umuntu atembereye mu bunywero yibonera ko amakaziye menshi abaraya amafanta acuzuye twagerageje kurondera ku murongo wa telefone uhagarariye ishyirahamwe rya Brarudi mukayanza kugira tumubaze isha bivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka muri komine Kayanza ntara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Kirutiro
arakoze mugenzi wacu Jean Nahimana imigwi ya Aigle Noir na Rukinzo zaronse kuri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu Aigle Noir ikuyemo Vitaro kuri penalty ndwi kuri zitandatu za Vitaro inyuma yo kunganya ibitsindo bibiri ku bindi mu matche zibiri Rukinzo nawo wakuyemo umugwi wa Ngozi City ibitsindo bibiri ku busa mu matche zibiri nyene mukanya n'inkuru y'amagara y'abantu
Radio Indundi Culture Amagara y'abantu
Munguru y'amagara y'abantu tubashikiriza buri wa kabiri uyu munsi tuvuga ubumuga bufatira mu bihimba vyirondoka vy'igitsina gabo Muganga Gabriel Sinzinkayo yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka ku bagabo avuga ko mu bimenyetso vy'ubwo bumuga harimo umukoyo uzanana mu gice kitamenyerewe muganga Sinzinkayo agasigura ko ivyo bishobora gutumwa n'ihungabana ry'ubuzima umuntu yagiye aracamwo akerekana ko kimwe mu bibabaza umugwayi abufise ashobora kuguma yisuzugura ino nkuru y'amagara y'abantu twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Kugumuhinga ya nono so ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka vy'igitsina gabo hari ingwara zifata ibihimba vy'irondoka mbere zigatuma umwana canke ukuzagira ubumuga mu gitsina ciwe muganga Gabriel Sinzinkayo yerekana ko bitoroshe gusuzumwa n'umuvyeyi afise umwana umwe w'umuhungu ariko ku bavyeyi bafise abana barenga umwe bisa n'ivyoroha kuko basuzuma ku bandi bana kugira bamenye ko hari ufise ubumuga bufatira mu bihimba vy'irondoka. Aha rero uwo muganga garuka ku bimenyetso bigaragara ni nk'umukoyo uzana na mugisho utagenewe.
Umuvyeyi akibyara umwana umwe w'umuhungu akaba afise inzu batabibonye neza kwa muganga yashobora kumucanga, ariko abamaze kubimenyera bafise abana b'abahungu batatu bane biroroshe kubona ico ashobora kurabira ko umukoyo ushobora gusohokera aho utarugenewe, ushobora rero gusohokana munsi utarashika hajya usanzwe usohokana canke ukamanuka munsi ugasohokana uri kuregereza dutengato tw'umwana canke niyima cirondoka tw'umwana bashusanga kiragoramye gose ikibonekeza arabo sanga rero umwana agatengato kamwe katakarimo.
Ikindi kimenyetso iyo muhinga avuga ni umukoyo uguma wirekura haba ku mwana canke ukuza atavyumva.
Haje usanga bifise ibimenyetso by'uko umukoyo uguma wirekura atumvise canke umuntu w'umushinga ntakuze, harimo n'ico cy'uko umukoyo ushobora kuguma wiseze canke gashobora no gushika ugukorwa bitagenze neza nk'uko umuntu yabishaka usanga umukoyo ugumye usohoka adashobora kuwuhagarika.
Gabriel Sinzinka yavuga ko iyo ngorane itabura gutera inkwirikizi ni nko kwisuzugura mbere abafise icyo kibazo bafata ko ubuzima bwabo butameze nk'abandi.
Ubuzima bwabo ntibumera nk'abandi mabisunzu kutumva n'abana babavutse bafise ubumuga ababana yuko batameze nk'abandi bana baca bakora rero batananukiwe mu buzima bwabo bwa misi yose, hanyuma rero bageze gukura n'abana batazorangura amabanga y'ububatsi nk'uko byategerezwa mfatiye ku bagabo nabo dusanze bafise indwara ya prostate. Hariho ingaruka mbi zishobora kwibonekeza bivanye n'urugero iyo ndwara igishitseko birashobora kunukonona amasigo amafyugo urumva amaze kubononekara n'ubuzima burashobora kuhasigara.
Ubumuga bufata ibihimba vy'irondoka bw'igitsina gabo ahanini haraho biba bifitaniye isano no mu miryango canke bikaba vyavuye ku buzima umwana yaciyemwo nk'ihungabana ry'ubuzima bwiwe ku makuru atangwa n'abahinga mu vy'amagara y'abantu, hari naho biba vyaturutse ku ngwara zija ziraherekana umuryango.
Olivier Kwizera urakoze kuri iyo nkuru ya magara y'abantu bari waduteguriye. Ari nawe tugarukije kwa no makuru yo kuri uno mugoroba ku isaha 12:33. Ndabakengurukire mwese mwarimo duteze amatwi. Shimiye Kofi Olivier Benhoye katuma amajwi bashikira ano makuru. Mwarakomeye umva mu ijwi rya Kristo ari zarera Imana. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze.